ijyanye n'indi culture amakuru mu kirundi.
Turi ku mugoroba ku wa gatatu ni tariki ya 13 kwezi kwa gatano 2026. Ndabahe mwiriwe nshuti bagenzi mwamuzi bigano vya radio indundi kulture no mwanya wa makuru mu kirundi amakwaza kubagizwe n'izingingo nkuru nkuru zikurikira. Hari kiziga curuyo yacatowe kuri uyu wa gatatu kuruzi nyamitanga ku mutumba buhina zone kenzi komine mugere intara ya Bujumbura. Umuvyeyi uwo mwana akaba ataramenyekana. Indwi zibiri nizo zihawe abantu bose bataratunganya isuku n'isukura imbere yaho baba, na cane cane ababa ku mabarabara makuru n'ubushikiranganji. Mu byo bujejwe harimwo intwaro hagati mu gihugu ko bashobora gucibwa amande. Bamwe mu bashinga amateka barateye impungenge n'ibihenge biguma vyibonekeza naho amafaranga akoreshwa na leta aba yahinyanyuwe. Ayo makenga akaba yashikirije umushikiranganji mu vyajejwe harimwo ikigega ca leta mu gihe yari umutumire mu nama nshinga amateka kuri uyu wa gatatu. Amakuru saa gusa tubafitiye n'ayandi na makuru agarimwa bw'ivyuma na Matiyo Habona Yesu Dieudonne niyo yanzigamije ndayabashikirize mu kanya n'inkuru imwe imukwayo.
Radio Indundi Culture.
Ndasubiye kubaha mwiriwe mwameje kuvyumva mu iyo nkuru nkuru ko ari kiziga curuyo yacatuwe kuri uyu wa gatatu kuruzi nyamitanga ni ku mutumba buhina zone kiyenzi komine mugere ntaya Bujumbura. Umuvyeyi uwo mwana akaba atamenyekanye, ariko hari umwigeme yikekwa kuba ari we nyina w'uwo mwana ari mu minwe inyamiramabi muri zone Nyabira bakomine Rwibaga intara ya Bujumbura kumvuza amatohoza nk'uko amakuru atangwa n'abajeje intwaro abivuga. Inkuru ya mugenzi wacu Egide Nahaye.
Nk'uko amakuru atangwa na mukuru wa zone kiyenzi Kanezius Imanirambo nabivuga, ico kiziga ca bunyuma gitondo co kuri uyu wa gatatu kuri ugwo ruzi rwa Nyamitanga n'umunyagihugu yaraciye hafi yago.
Vyagaragaye ko ugwo ruyoya rwaje rumanukanye n'amazi muri iyi mvura izi minsi iri kwiragwa. Biboneka rero ko ari ca vuba muri iyi minsi cangwe ejo hahise canke hirya y'ejo gutyo.
Avuga ko abajeje intwaro n'inyamiramabi muri zone Kiyenzi na zone Nyabira zihana urubibe bariko barakorana kugira ashobore kumenyekana ubushobora kuba ari umuvyeyi w'uyo mwana yatowe ikiziga nk'uko umukuru wa zone Kiyenzi abandanya abivuga.
Nkuru rero tumaze kuronka nuko nk'uko ugo ruzi ruva ruguru hejuru cane mu Nyabiraba, turiko tufashanya nabo muri zone Nyabiraba kugira ngo dufashanye turabe ko vy'ukuri bomenyekana uwakoze ibara.
Mu gihe amatohoza kibandanya hari umwigeme wo muri zone Nyabiraba ari umuntu w'inyamiramabi, ariko ahoga kwa matohoza kabakekwa ko yaruka gukorora inda nkuko makuru abandanya abivuga. Hagati aho umukuru wa zone Kiyenzi arakamatera abanyagihugu muri rusangi na cyane cyane abigeme.
Icyo twohamagarira abene gihugu cyane cyane abigeme nuko by'ukuri twobahamagarira kugendera indero ikirundi tukagaruka ku mico n'imigenzo yamyiranga abigeme bo hambere, cyane cyane nk'izi nda z'indaro. Tubahamagarira ko umwe wese yokwirinda akagerageza akagendera ubuntu akagwanya icyo cyose coza kimugirira ingaruka mbi cyane cyane kibi bijanye n'ubuhumbu.
Kugeza ku mucaga w'ukuri wa gatatu hakaba hari kwategurwa gushingura ikiziga cy'uyo mwana.
Egide Nahaye urakenuye. Indwi zibiri nizo zahawe abantu bose bataratunganya isuku n'isukura imbere yaho baba, na cyane cyane ku baba ku mabarabara makuru makuru n'ubushikiranganji. Mu byo bujejwe harimo intwaro hagati mu gihugu ibyo beje gutangazwa n'umushikiranganji aburamutswa mu rugendo yagiranye n'umushikiranganji w'amagara y'abantu na buramatari w'intara ya Bujumbura hamwe n'abarongoye amakomine agize iyo ntara mu bice bitandukanye by'iyo ntara baraba aho ico gikorwa kigeze. Ndaruzaniye avuga ko abenshi bataratangura ivyo bikorwa. Havuga ko muri izo ndwi zibiri hazoca haba urugendo mu gihugu cose abo bazosanga batarabikora ko bazoca bacibwa amahadabu. Kurikira umushikiranganji mu vyajejwe harimo intara hagati mu gihugu Leonidas Ndaruzaniye.
Hari itegeko nshikiranganji rusangi ryatewe ko gikumwe n'abashikiranganji batatu yagerekeye amahadabu ahabwa abantu batubahirije ingingo zijanye n'isuku n'isukura. Intumbero nyamukuru y'iryo tegeko yari amahadabu kwari ukugira ngo abarundi bumve yuko isuku n'isukura bituraba twese, dutegerezwa kubikora ku neza y'amagara yacu, ku neza y'imiryango yacu, no kugira ngo n'igihugu gise neza. Icyo gihe rero cyarongorojwe kugira ngo abantu bashobore gushyira mu ngiro izo ngingo, hanyuma guhera ku igenekerezo rya kane kugera ku igenekerezo ry'icyenda ukwezi kwa gatanu, abanyakubahwa ba buramatari na ba musitanteri n'abashefu do zone baragenzuye aho barongoye kugira ngo barabe aho abenegihugu bagejeje gushyira mu ngiro izo ngingo ziri muri iryo tegeko. Bamwe barahejeje, abandi bari ku kivi. Hariho rero n'abandi rero bataraza ishira mu ngiro. Iryo tegeko rero riraherekezwa n'amahadabu. Ubu rero twari bwatangure gutanga ayo mahadabu Ico gituma rero twashaka gukebura ubwanyuma. Abo batarashira mu ngiro izo ngingo. Mu kiringo kitarenga indwi zibiri bya bihano bizotangura gufatwa. Ya mahadabu azotangura kwakwa kandi rizobisekeza yo mu gihugu cyose.
Leo ndase ndaruzaniye akaba n'umushikiranganje mu byajeje hari mu intwaro yagati mu gihugu mu bashinga amateka baratewe impungenge n'ibihenge biguma byibonekeza naho amafaranga akoreshwa na leta aba yahinyanywe aha bibaza uhe muti ukoresha kugira ngo ibyo bihengere bihere mu shikanganje mu byajeje hari mu kigega ca leta ari umutumire mu nama ashinga amateka kuri uyu wa gatatu higwe integuro y'itegeko kingera amafaranga ya leta yakoresheje mu mwaka w'2024 n'umwaka w'2025 akaba asiguye ko hari kibazo mu itegurwa kingera amafaranga akoreshwa Mugenzi wacu Claire yakankundiye yakurikiye ivyo bikorwa vy'inama nshinga amateka y'Uburundi.
Abo bashinga amateka bashikiriza makenga yuko haguma hibonekeza kwiyongera kw'ibihengeri mwikoreshwa ry'amafaranga. Ni nk'umushinga amateka Jean-Marie Nibirantije abaza umuti w'ico kibazo.
Ibihengeri umwanya umwe biragoye kuvyevita. Yakoba mushikiranganje ko mu mugwi batanezerejwe nuko ibihengeri vyagumye bituga.
Na y'umushinga amateka Boniface Basigivyabo asaba kwitegurwa byogenda neza gusumba
ukijanye n'ibi by'ibihengeri rosete zama ziri inferiere y'amadepense kuvuga deficit ubwo ngaha mu maprevision turavye neza nidusanga abagira amaprevision mugabo atazoba exécuté aho rero boraba abagira amaprevision y'ukoreyerema izo prevision zizoba exécuté ntibaze barashiraho amaprevision atazoba exécuté
higwa hongera haremezwa ineguro y'itegeko ingena amafaranga ya leta yakoreshejwe umwaka w'amafaranga w'2024 ushiri w'2025 umushikiranganje mu vyajeje hari mu butunzi Alain Ndikumana akaba yavuze ko hari kibazo mu itegurwa ryayo
gabanya deficit tuduza Marosets deficit ndashaka kwigabanya yo kutashiramo ibintu bikenewe sa marosete gusa nokuri ari ibintu dushiramo bidakenewe kandi uzi kutazobikora d'abord tube rationnelle mu programa ama depense yacu imbere yo tujya kuvuga marosets na marosets tujya kuyarondera rero
igihengeri mwikoreshwe ry'amafaranga ya leta yasubiwemo kirenga imiliyari 501 mu gihe cangana n'imiliyari zirenga 449 mu mafaranga yari yatowe ubwa mbere
Claire yakankundi ishiramo igishinze gukangurira abarundi guhindura ingendo no gucugwe par seme ivuga ko mu gihugu ingonane zitera ziyongera ibyo byashikije no rirongoye mu kiganiro y'abamenyesha makuru kuri wa gatatu Faustin Ndikumana ashikiriza ko ari umwihezo iryo shiramwe ryagize mu meza naheze yemeza ko ivyo vyerekana ko igihugu ataho kiriko kiraja hagasaba leta kwitwararika ibibazo bihanze igihugu kurikira Faustin Ndikumana arongoye ishiramwe par seme
kwa meza nahera iyongera kwa yandi twataza turi wadore turiko tujahe ijo tubonda rero nuko ingorane zitera ziyongera zikabura ufatane ha kugabanuka zikiyongera ibintu bigaragara iyo turiko turaje niko riko biragenda hanyuma ibyo bintu bingaba bagaruka ku n'ikintu bita iduga y'ibiciro leta itaba prokipe n'iduga y'ibiciro ico bita amasoko ntangagu security umutekano ku masoko ntangagu iyunguruza ry'abantu n'ibintu ingene rimeze mu gihugu uzinduka bimeze ubu ukabona ko atati bazo kirimwo bari mu kibazo ubuke ingene babwifashe mu gihugu mu bisagara canke rugu rezendikater demographique no kuvuga ingene abantu biyongera ingene ubutuzi byongera turavuga ati none ubutuzi ko byongera gutya abantu biyongera gutya turiko tujana ivyamakuri akanenganye mu makuru ivyagashomeri abantu babura akazi amafaranga y'agaciro igihugu kiba gifise amadeni igihugu gifata ibijanye n'amaservisi ni ukuvuga amagara y'abantu indero ndetse n'ubutunga n'ibidanazo vya nkenerwa buri ivyo ni ukuvuga imiti ivyo vy'ibitoro janye n'imyavu ibyo bifungwa bikwiye vyiza kandi bitahugabanya amagara y'abantu iyo kugira umuntu abishike ko rero hari ama politika azwi ku isi hose utegeza kugira politike ijana n'amafaranga leta ikoresha nziza politike y'amafaranga nziza turire bigaragara n'abanyonyezi utegeza kuraba leta ibyijejwe n'ibyitajejwe ntize kwivanga muri byose kurondera uburyo bukwiye n'abafasha canka abazana imitahe mu gihugu n'umwuka mwiza kugira confiance gotera ka muri leta tukabwira tuti vraiment bikubitagashe muri leta utabishoboye ugakinjura Radio Indundi Culture.
Hadiyo indundu kuitira makuru ya charawandanya kuisachu minazibi ni minota milongi bini nindu chigwa gishiasha kijanye n'umushahara mfatiro mu Burundi ukigengwa n'itegeko nshikiranganje ryo mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo umunani n'umunani cemejwe n'abegosi n'ibyo bijanye n'umushahara mfatiro kuri uyu wa gatatu mu nama yo kucemeza yamara abakoresha basavye ko hamwe leta yoshira mu ngiro ubwo nyene umushahara mfatiro werekanywe n'ico cigwa hoba ingaruka ku kazi umushikiranganje bw'abakozi n'akazi no guteganiriza bwemeye ko ingaruka zose zizokwigwa Jotan Iratutsi
uyoboye umugwi w'abahinga bakoze ico cigwa inyasirangwa baramenyesha amafaranga basanze umukozi agengwa n'igitabu c'amategeko agenga akazi mu Burundi yohembwa ku munsi bivanye n'ahaherereye inyuma yo kubiharura
ibihumbi bitandatu ahatari bisagara mu misozi ibihumbi ndwi hazohava habi bisagara ama centre azoba ari ya vocation urbaine no mu bisagara bito bito mu bisagara bikuru bikuru nkangozi na Rumonge ibihumbi munani hanyuma kumirwa mikuru murwa mukuru wa politique no murwa mukuru w'ubutunzi bikaba ibihumbi 9 ku munsi
abaraho bashimye ko ivyo biharuro byafatiye ku buhinga koko
igikorwa bagikunze neza cyane barisunze de référence internationale CMEO nakagabonye tite da sabre ya beitre andi yabaye en 2014 sur le salaire minima twe omvalide lo document
abakoresha ariko harabagize amakenga yaho amafaranga azocava yo guhemba abakozi mu gihe batohabwa umwanya wo kwitegura ibishobora gutuma hari abakozi botakaza akazi hamwe batohabwa umwanya
twarabonye ko batize la question de la capacité et du gouvernement et des entreprises d'appliquer immédiatement le résultat, les montants. Ça, c'est une vérité. Des préoccupations. Il faut qu'on y aille quelque part.
Ahari kade nimubona umunyamabanga ntayigayezwa umugwi w'igihugu jejwe gutegekaniriza ku izina ryo bushikiranganje bw'abakozi n'akazi no gutegekaniriza yahumurije ko ivyo bibazo vyose bizokwigwa
ikigwa nivyo bagishigikiye kandi baracemeza ariko hariho abasavye yuko tworaba sinzi ko novuga ngo ni ingaruka canke implication canke impact kubijanye n'amahera canke tukaraba ama secteur azoca hinduka aho byo hava biduga canke ingaruka y'ismi twabemereye yuko tuzobishira mu cegeranyo hanyuma ko tuzobiha umugwi w'igihugu urabi by'akazi kugira ngo babyigire hamwe barabe ingingo ibereye bofata
icigwa cemejwe uyu munsi ni integuro y'itegeko shikiranganje rishinga umushahara mfatiro bizoca birungikirwa umugwi w'igihugu jeje akazi kugira ngo nabo bavyige baheze babirungikira umushikiranganje nawe azoca bijana mu nama shikiranganje kugira ngo vyigwe vyemejwe haheze hatangure gutanga imishahara yisunga uyo mushahara mfatiro ugezweho
Jotan Iratutsi nawe urakenuye hari imirije kuja habona ibiharuro ntabanduka vyivyavuye muri rusansuma rw'abanyagihugu uburaro burimye n'ubworozi biherutse kuba mu gihugu ivyo vyashikizwe n'umuyobozi mukuru w'ikigo c'igihugu kijejwe gutororokanya ibiharuro Nicolas Ndayishimiye mu gihe kuri uyu wa gatatu haba inama y'ugwego w'igihugu rujejwe gutanga intumbero y'ingene ubwo rusansuma rutekanije kugenda Ndayishimiye akaba yavuze ko rusansuma ikiriko iraba ari ijanye n'uburimye n'ubworozi izorangira mu mwaka wa 2027
novuga rero ko hari hakiye umwaka hasohotse ibiharuro mfata kibanza nkuko muzobibona niyo byasohoka hari hakabijya iruhande y'ibiharuro nyamukuru twakiye tuzana n'ibipimo berekana uko ishusho y'igihugu cyacu cyifashe dukora rusansuma y'abanyagihugu n'uburaro tukayifatanya na rusansuma y'uburimye n'ubworozi ubuhinga dukoresha nuko rusansuma y'uburimye n'ubworozi ntikogwa rimwe na rimwe yoyikogwa mu bice byinshi kuko murazi yuko ibisata bigize uburimyi ni byinshi muri rusansuma nyezina twari dufisemo igisata cya mbere ni ukuvuga ibiharuro by'ibanze bijyanye n'uburimyi n'ubworozi twasha dushobora kumenya ingo n'imiryango zikora uburimyi n'ubworozi twasha tujya mu itohoza rijyanye n'uburimyi bwimbitse ubu rero tugiye kubandanya andi matohoza ajyanye n'abakora ibi by'ukurima imboga hama dufate n'abakira ibijyanye n'u korora amafi no kuyaroba ivyo vyose ni bikorwa tugiye gutangura kugira ngo tuzoshobore kubandanya dukora hanyuma nuko ibikorwa byose twabihejeje mwaka uzoza w'2027 mu kwezi ku 12 niho tuzuje dusikiriza raporo zose hanyuma nivyo tuvuga tuti muri rusansuma izokurikira twokwisunga iki rusansuma nubirabandanya tororokanya ibiharuro bijanye n'uburemye n'ubworozi ibijanye n'abanyagihugu n'uburaro byaraheze.
Nikora ndayishimiye akaba umuyobozi mukuru w'igihugu cy'igihugu kijejwe gutororokanya ibiharuro mu gihugu. Ishyirahamwe ry'abunguruza abantu n'ibintu wa Trabu rivuga ko ryakiriye nabi ingingo yafashwe n'ubuyobozi bwa komine Mugere ryo guhindura ibituro by'imiduga yunguruza abantu muri iyo komine bava canke baja ku bituro biri hagati mu gisagara ca Bujumbura. Ivyo bivugwa n'umunyamabanga mukuru waryo Charles Ntirampeba avuga ko ari ingingo zimwe zimwe zitabanje kwigwa ko akavuga nko gushinga ibiciro bishasha byo kwiyunguruza muri ivyo bice yemeza ko abunguruza abantu n'ibintu bariko barahagirira uruhombo. Uwo munyamabanga wa Trabu agahamagarira abafashe iyo ngingo kuyibangira ko kurikira Charles Ntirampeba akaba umunyamabanga mukuru wa Trabu.
Muri Trabu kwatangajwe n'ingingo yafashwe na musitanteri wa komine Mugere yo guhindura ibituro. Ntacyo byari bitwaye kuko bimwe bimwe muri ibyo bituro twari dusanzwe tunabikoresha, mugabo hari ibindi yagiye bongera ko ravuga nko kushika ku masoko yo mu Kanyosha mu Kabezi. Yafashe ingingo mugabo ndashira ko n'ibiciro ibyaho hantu kuko urugendo rwiyongereye hagomba no kuboneka ibiciro. Icyo rero twebwe muri Trabu kubatana ama n'ingingo yabayeho kugira ngo izo ngingo zifatwe mbere no mu bushikiranganje butujejwe babimenye kibaza ko nari kintu kitagenze neza. Dusanze tuzi ko ibijyanye n'ibiciro n'imirongo yo gukoreramo bitangwa n'ubushyiranganji mu byo bujejwe harimo gutwara abantu n'ibintu, ari nacyo gituma babasabye ko bufata icyo kibazo mu minwe. Tugasaba rero musitanteri wa komine Mugere ko yobarabangiriye. Urabona ko byahagaritse urujya n'uruza ko abashoferi benshi ntibari ko baremera ziriya ngingo za buryo abantu bambaye amajire bavuga yuko udashobora gupakira umuntu musaga ngo mpaka ugiye mu Kanyo urumva biragoye. Biriko biraduteza uruhombo, kure twibaza rero ko boba barabihagaritse cyane bakatwemerera ko uruhombo ari bo bazoruriha bisunzwe ibyo byo uko imodokari ijya mu Kanyosha ikagenda ipakiye ikagaruka igaragara cyangwa ikagenda idapakiye igiye mu Kanyosha ikabura abantu, urumva biragoye.
Charles Ntirampeba akaba ari umunyamabanga w'ishyirahamwe ry'abunguruza abantu n'ibintu Trabu, akaba ari nawe turangije ko amakuru yacu ku isaha 12:35. Nkengurukire mwese mwari ko murayumviriza, nkengurukire bagenza njumwe sicyo yatereye kugira amakuru aboneke. Nkengurukika na Matthew abona Yesu yamfaje mwabwivyuma cyo done niyo yanzigamiye na yabashikirije. Ndabifuriza ko namugira umugoro wa mwiza aho muherereye na gahwane.